unaitegea ni Radio Ijwi ya Amerika. Uri kumviriza Radio Ijwi rya Amerika no munsi ni munsi wa gatanu itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2019 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi muri ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 25 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muratwumvira kandi no kuri site ya internet ni wezi3@burungu radio yacu voa@burungu.com. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ku munsi wa gatanu tubibutse ko tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, nibo tuza kuganira nabo uno munsi. Mu myaka ya vuba ugaruka bw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba abavukiyeyo, abajeyo bakiri bato, canke abavukiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri Tanzania n'ahandi, basigaye bagendera cyane igihugu cy'u Burundi. Bavuga ko bakora izo ngendo kugira bamenye neza u Burundi, bige imico kama yaho, bongere bafashe mu iterambere ry'igihugu bitavuye ku babyeyi babo. Mu biganiro rero twabateguriye kandi tujye kubashikiriza mu minsi imbere, tuzoganira na bamwe muri ugo rwaruka. Uyu munsi twatumiye uwitwa Aisha Ndayishimiye, umwigeme w'imyaka 16 aba muri leta ya Kentucky hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yiteguriye gusubira mu Burundi ku nshuro ya kabiri gufasha kuronsa ugwaruka mu Burundi ibikoresho by'ishure. Niyo tugiye kuganira nawe, turaganira kandi n'umuvyeyi wiwe amufasha muri ibyo bikogwa. Umuvyeyi wiwe yitwa Habyarimana Tausi, nawe nyene ni umutumire wacu, no nyene twiganire mu buryo bariko baragerageza gufasha mu Burundi. Ni muhamagare rero umushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri ico cyumviro c'ugwaruka rw'abarundi bari muri Amerika. Nimero ni ya indi nyene, ni 1-2-4-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni cha kiganiro mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11. Ikiganiro muri sanga, ayo rero n'amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu myaka ya vuba ugaruka rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba abavukiyeyo, abajeyo bakiri bato, canke abavukiye mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania n'ahandi, bagiye basigaye bagendera cyane igihugu cy'u Burundi. Bavuga ko bakora izo ngendo kugira ngo bamenye neza u Burundi, biga imico kama yaho, bongera banafashe mu iterambere ry'igihugu cyabo n'icy'ababyeyi babo, batarinze kubifashwa n'ababyeyi babo kenshi. Mu biganiro rero twabateguriye muri iyi minsi kandi tugiye kubashikiriza mu minsi iri imbere, tuzoganira na bamwe muri urwo rwaruka, rutwiganire bimwe mu bikorwa bagenda bararangura muri izo ngendo mu Burundi. Uyu munsi wa gatandatu nk'uko twabivuze, tuganira n'abakenyezi n'abigeme. Twatumiye Aisha Ndayishimiye, umwigeme w'imyaka 16 yaronse agashimwe kadasanzwe, agashimwe kiswe Youth Philanthropy Award muri leta ya Kentucky hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aheruka kugendera u Burundi mu myaka ibiri heze, agiye gushikiriza imfashanyo. Rero Aisha Ndayishimiye yafashe urugendo mu ntumbero yo gufasha kuronsa ibikoresho by'ishure ugwaruka ruri mu mashure y'intara umuvyeyi wiwe aturukamo ari kumwe rero n'umuvyeyi wiwe uno munsi umuvyeyi we ni Habyarimana Tausa turi kumwe nabo ku murongo wa telefone Aisha ndayishimiye kaze neza
Ngoziki
uratwumva Aisha kaze neza mu kiganiro muri sanga
Ego ndako
Ama na mama wawe turi kumwe ku murongo wa telefone nawe nyene Habyarimana Tausa amahoro neza kaze mu kiganiro muri sanga namwe
Mahoro mahoro
Dutangura kino kiganiro Aisha ufite imyaka 16 tuganira uvuga ko ikirundi atari cinshi cyane gose ariko numvise gikwiye rero utwiganire bimwe mu bikogwa uri kurakora mu kugerageza gufasha igihugu cibarutse abavyeyi bawe utubwire muri make vyatanguye gute ico cyumviro cakujemwe gute ngo uzurasubira mu Burundi gufasha
yatanguye nyaki biri heje ndari muri high school that was my first year of high school since kuvuga first year of high school
mashure y'intango
so muri January ya 2017
mu mwaka mu kwezi kwa mbere
so mama yari yambwiye ko tuzogenda mu Burundi kuragwa imiryango hanyuma mu mutondo ariko ndiyumvire ko ndafise umuntu wo tuvukana my cousin yari yambajije ko ndomurindikira amahera yigisha koshi hanyuma namubaza ko I was like hariho abandi bantu na bene bakeneye amasakoshi hanyuma wane yambwiye ko like abana benshi na amasakoshi bafise hanyuma jewe ibyo byarambabaje kubera kira mwaka like ishuri itanguye jewe ndamaronga ishakoshi shasha so kuva hajya kwishuri yanje bari baduhaye every single Thursday
buri ku wa kane buri wa kane
tuzoronda ikintu cyo gukorera gufasha abandi bantu jewe nakoresheje uwo mwanya kurondera abantu bashobora kuvugana abantu bashobora kumfasha kuri gikorwa so nagiye kuvugana ni isengero yari ya sponsoring umuryango wanjye igihe twimutse ngaha muri Amerika
ni ukuvuga ishengero ryafashije umuryango wawe mugishika muri Amerika
niho nagiye kuvuga nabo so barambwiye nzoze mvuge ku isengero yabo imbere y'abantu hanyuma umuntu wene yiyumvira ndani ko agomba kumfasha bene bazomfasha so ndagiye ndavuga isengero barama the donation total was 1500
no kuvuga ko baguhaye imfashanyo y'amafaranga angana n'igihumbi n'amajana atanu y'amadolari y'amanyamerika
so hanyuma hariho ishuri ngaha y'university yitwa University of Kentucky
kaminuza ya Kentucky ya leta ya Kentucky
so ni bene bene baramaye amashakoshi I think it was 60
nirongo itandatu
baramaye amashakoshi hanyuma hariho iyindi program bari bamaye amashakoshi nibagiye izina yabo mugabo bene baramaye amashakoshi so ibintu byo twebwe dukoze tugiye mu Burundi ahantu ho jewe ndari gupanga imuzu zanje ndatwaye amashakoshi rusere
ni kuvuga ko amasakoshi wari gukoresha gutwara impuzu zawe zo kuja muri urwo rugendo rwo kuja mu Burundi wahisemo kushyiramo aya masakoshi yo guha abana bo kuri aya mashuri wari gufasha
ego so naragiye kongera ku ishuri yo mama wanjye yahora yiga ko yitwa ku muyango wa kabiri muri Nyanza Rack nitashoboye kuha abana bose amashakoshi mugabo we gave the top 25 kids
turaza yego abana ba mbere abana 25 ba mbere nibo mahaye amashakoshi icyo gihe reka turaza kugaruka kuri icyo gikorwa nyene uri kurakora kandi turumva ko ugiye gusubirayo mu Burundi vuba kugira ngo ufashe mu kubandanya icyo gikorwa watanguye reka mpindukire gato ku muvyeyi wawe Habyarimana Tausa umwigeme wawe afite imyaka 16 kuri benshi aracari muto cyane kuri iki gikorwa yihaye gukora mwari mwiyumviriye ko mwosubira mu Burundi mu myaka iheze kugira ngo muramutse imiryango yanyu mwiyumvira no gutwara abana banyu ha ni giki kuri mwebwe mubona gihambaye cyane kugira ngo abana baba muri Amerika basubire mu Burundi hari iki cyumviro kirekire wari wagize kugira ngo Aisha mugende mu mujanye abone Burundi
ego manje kubashimira ukuntu mwa twemereye kuba kuba turi hano ku murongo nkongera kuramutsa abantu ndi bose aho bari mu bisanzwe narabyishimiye cyane nifuzaga yuko abana banje bose ko ari byiza ko bamenya u Burundi bakamenya igihugu cyabo kuko uyo Aisha dushika hano namuzanye afite imyaka 5 mukuru yarafite imyaka 8 uwagira gato yarafite umwaka umwe rero urumva igihe mpanze kugira ngo nje mu Burundi nifuza ko abana banje boja mu Burundi bakahamenya yakunda bakaba bajyaho buri mwaka kugira ngo bamenye igihugu cyabo icyo ari cyo
none mwaje muva hehe mu Burundi canke ahandi mwaje muva hehe igihe muza muri Amerika
twaje tuva muri Tanzania
ngari mumaze igihe kingana iki
twatumaze imyaka 8
no kuvuga ko abana banyu bose bavukiye muri Tanzania
bose bavukiye muri Tanzania
ntibari bwabura Burundi
oya
none biba byoroshe kugira ngo muhaguruke muve muri Amerika muje mu Burundi nk'umuryango ungana gucyonye biba ari ibintu mwateguye ikiringo kingana gute
bisaba umwanya kuko ibintu bijyanye n'itike ikikirazimbye cyane urumva iyo uteguye kugenda n'umuryango uruko bigusaba umwanya kugira ngo ugere
rero murahaguruka muraja mu Burundi mwahisemo kuja gufasha abo bana muri Nyanza Lake aho wewe uturuka ibyo mwasanze kuri iryo shure bakeneye cyane gose harimo ni nayo masakoshi byari nk'ibi
muri bisanzwe bakeneye ibintu byinshi cyane ni byinshi nta ubivuga ngo abiheze kuko urabye ahantu turi na hariya biratandukanye kuko hano bamaze kugera ku rugero rwo hejuru mu bintu bijyanye n'indero n'ibyo kwiga hariya muhira hari ibintu byinshi cyane bakeneye turaze n'ibintu bya tekinoloji
ubuhinga ngo ubuhinga bwa none
abana hariya nta bintu by'amakompyuta bafite urumva abana ku ishuri ama uniform usanga ari kibazo ku bavyeyi oya nkumva isanzwe ni ibintu byinshi bakeneye ni byinshi cyane nawe bivuga ngo abimare ya
ni nayo mpamvu ari igikorwa cyiza twashinje kuganira naco ku mwigeme akiri muto nkanka Aisha yafashe ya mbere kugira ngo azera atangwa gufasha gukemura bimwe muri ivyo bibazo biri mu gwaruka mu mashure amwamwe hirya no hino mu gihugu Aisha tugarutse kuri wewe urumva muvyeyi wawe yavuze ko wavukiye muri Tanzania ntiwari bwaje mu Burundi ariko kumure warahumba kenshi barumva bahavuga warahabona kuri internet n'ahandi wasanze Burundi bumeze gute abarundi bameze gute nk'umuntu atari bwaje mu Burundi wa urugendo rwa mbere byari bimeze gute
cyane ndahakunze cyane kubera jewe ndibaza ugiye muhira like whether you were born there or not
uvukiye cyangwa utavukiye
yeah like urabyumva inda like it feels good
biraryoshe biranejereje
yeah kandi jewe ndakunda kuba like I like to be with myself
ndakunda kuba n'umuryango wawe
like ndarabonye biri wanje cousins abayomba abantu people that bene baranzi mugabo jewe PLS like I've never seen them
ntibari bwababona
yeah so kandi njya
mvugo bazari zigiye
ndakunze cyane
ni giki cyane nk'umwana yakuriye muri Amerika wumvise uryohewe cyane mu gufungura mu Burundi cyane nk'igiki
like abantu bose like everybody knows each other
abantu bose barazinanye
yeah kubera ngaha muri Amerika uraziko
ibintu by'amasimu n'ibintu by'amatv akabantu bose bama bicaye mu nzu ngaha urashobora kubona n'umuntu yiyezwagabo utamuzi utanamuzi izina
kuvuga ushobora kubona n'abantu bose baba bari mu nzu zabo bataganira batabonana ariko mu Burundi basanze abantu baganira cyane
ibyo ndarabishimye
imfungurwa zozo na imbajije imfungurwa wariye mu Burundi umva ukumbuye cyane
injya imisigati
imisigati
cyane njyewe ndakunda imyembe cyane
ntiryoshe nk'iyo muri Amerika
oya
ni byiza cyane rero ugiye kuri iryo shure urashikaho wajuzanya ayo masakoshi inshuro ya mbere wagiye waca utwaye neza na neza amasakoshi angahe ibikoresho wagiye utwaye byari bingana gute gufasha abana
amasakoshi I want to say like a little bit over 300
amajana 3
yeah it's not I don't have an exact number
gitege nyacu ntacu ufite ariko amajana 3 zarashitse
yeah
Bavya kiri.
I know that it's over 300. Mugabo sinzi the exact number.
Nta kibazo. Rero ushitse kuri iyo shure bakwakiriye bate byagenze gute ushitse kuri iyo shure babiye ko ubazaniye utwo ubazaniye zo sakoshe.
Bari bajorewe like umuntu yari azi ko tagomba gutwara amashakoshi yari umudirekteri gusa. Hanyuma twasubiyeyo undi munsi ndibaza niho like abandi bari mu babimenye mugabo abana ntibabimenye paka ujya mu munsi ariko turabi
turabitanga ni byiza cyane igihe rero washitse wowe kuratanga amasakoshi waraganiriye n'abana bo kuri iryo shure bimwe mu byo abana bakuganirije byari nk'ibiki muri make
nitwaganiye cyane cyane kubera igihe ndatanguye program I was 14
wari ufite imyaka 14 icyo gihe haciye imyaka
yeah I was 14 in 2015 because I spent my birthday there
wumva wari ufite imyaka 14 ugiye ukwize 15
so ikirundi cyane it wasn't that good so
ni cyari kimeze neza icyo gihe ikirundi
naga n'abana nijya like sindayaza nabo ukuntu nari ngoma kuyaga nabo
ntibyagukundiye
mugabo like hariho igihe jyewe n'umukazin wanjye twari twagiye kuri irya shuri kutora ibintu tukanyaga nabo tugatwenga nabo kubera n'ibintu by'isimu n'ibintu by'isimu babone ko njyewe mfite isimu mbaratangaye cyangwa kuri ibyo ndambara cyangwa icyongereza cyanjye bari batangaye so ya mugabo hariho ikintu nari ndagiye kwigisha icyongereza kubera hariho ibintu bike nari nzi mu kirundi nagiye ndacapa umuntu on the board hanyuma nagenda babwira ukuntu babivuga mu cyongereza even in igihe mugabo kuyaga nabo sindashoboye kuyaga nabo hariho abana bamwe bari baje ahantu ho gahunda yo kundasigara bakambaza ko ndo bigisha icyongereza mugabo like I'm a conversation like ukuntu ishuri neze ibintu byo bene batatunda ntibashoboye kuyaga
uvuga ko wagize ibibazo byinshi mu kugira ngo uganire n'abo bana ariko birumvikana ko ahubwo wabaye waciye ubabera umugisha utangura kubigisha icyongereza kugira ngo ukumbure bobo bashobore kuganira nawe ni byiza cyane Aisha rero kino kiganiro nk'uko bamwe babizi ni ikiganiro k'ijambo abanyanyi b'ijwi rya Amerika reka duhindukire tuje ku mirongo ya telefone nabo nyine barafise ibibazo barafise ibyiyumviro bobaza wewe canke mama wawe reka duhere kuwitwa Abel amahoro neza Abel murahura komeye
ndashima
Abel duhamagaye uri hehe
ndi Tanzania
nduga ku ijambo
ubwambere n'ubuntu kumushimira uwo mwigema akiri muto ari ufite umutima wo gufasha abarundi bawe bene wabo ni cya kabiri rumva gufasha ko mbona ino abantu bafasha biciye mu mashyirahamwe cyane cyane akomeye ushinga ishira hamwe akabigira nk'umugenzi amakagira abakaronka sponsor. Iyo byiza byari byambe hanyuma ufasha umva yarakwiye kugira nyine wanahiye ko bafise n'uburyo butayubuke agira madogira ishira hamwe agacaronde bo babakorana nyino abari hafi yabo bantu azara mu ingorane zimwe kuko nino twaronka amasponsor umugabo umva ubuse nk'ishira hamwe biroroshe nkayi niyo European ikagufasha ikaguha ati genda ukore muri igisata urumva nk'igisata cy'ishuri ibihugu byinshi biragifasha.
Urakoze
umuntu yamubaza rero ati ubu nta muntu yoba yipfuza ko gukorana yoba ari yegereye abarundi hama umuntu akamwereka nk'ishyirahamwe rizarabicisha mu biganiro byoba byiza.
Turamubaza ko mbure ego
sabwe
hari ikintu bashatse kongera ko
ego hari ikindi nongera ko nuko ababyeyi baba mutera intege ku iyo migambi yiwe cyane ni volontaire yiwe gusa hama murakoze.
Urakoze cyane Abel. Ego reka tubaze na Nicodème mbere yuko babishura. Nicodème amahoro neza uratwumva?
Amahoro amahoro ndabakurikiye.
Urihega Nicodème?
Bakurikiye ndi mu Rwanda. Akarere ni aka Karongi umurenge wa Gashari. Nanjye ndabanza gushimira uwo mwana ufite imyaka 16 ndavuga mu Kinyarwanda nyine kuko ndi umunyarwanda.
Yego cyane.
Ndabanza kumushimira ibyo bitekerezo yatekereje kugira ngo aganirize abandi bana. Ariko nanjye ndagira ngo mubaze ikibazo. Nibajije se kuva yatangira se yatangiye ryari? Ese agitangira yahuye n'izihe nzitizi? Oye. Ndumva ikibazo nsa naho namubaza ari icyo ngicyo.
Urakoze cyane.
None se cyangwa kugira ngo we yabitekerejeho igihe kingana iki se ninde wamugiriye inama kugira ngo yinjire mu ibyo bintu?
Yari yagerageje gusigura gato muri mu ncamake yavuga ko ahanini byavuye ku cyiyumviro cavuye mu ishuri aho baba basaba yuko bo kwiyumvira umugambi wo gufasha abandi bantu batishoboye hamaca hitamwo gufasha mu Burundi aho yaganire no mu byara wamusavye isakoshi biramubabaza kumva atasakoshi mu byara we afise kuja kwishure aho hano muri Amerika wewe yaronka isakoshi nshasha buri mwaka ni kimwe mu byamutumye atangura umugambi ariko arashora kongera ko kuri icyo kibazo cyawe. Urakoze.
None se ni izihe challenge zihajya ahura nazo mwibyo ngibyo arimo?
Ego. Urakoze cyane. Urakoze cyane Nicodème. Reka tuje kubatumire rero tubanze twishyure ikibazo cya Abel Aisha. Abel yabaje niba hari ishyirahamwe rigufasha cyane warashinze ishyirahamwe ukora ku bwawe gutyo nyine tubwire muri make kuri icyo kibazo hama na mama wawe araza kutubwira ibijyanye n'uburyo bagushigikira muri make.
Can you repeat that question?
Aisha, hari ishyirahamwe ufise bwite ukoresha mu bikorwa uri kurakora canke hari yo abantu bariko baragufasha? Hari ishyirahamwe iryo bari korera gufasha kuko abere wewe yavuga yuko byo ukorohera ukoreye mu ishyirahamwe runaka? Urafise ishyirahamwe ryitwa ngo iki?
So iki kibazo ndaza kukishyura mu Cyongereza. So jewe kuba ni myaka yo jewe nsise. Because of my age.
Gerageza mu Kirundi ndagufasha.
Because of my age, it is like a lot of things are hard.
Gerageza mu Kirundi Aisha, uti gerageza mu Kirundi ndumva kirimo nta kibazo ntiwikumire.
So kuba ni myaka yanje. Hariho ibintu byinshi bingora kubera kutwara kwanza amahera. Ibindi bintu byajyaho niko natwara bikeneye some sort of legal work.
Bikeneye amategeko bigeneye n'abantu bikurikiza amategeko.
So kandi ibintu twazi ko ibintu byose mu isi ukeneye amahera. So jewe ndafite abantu bo bene bamfasha nk'ubu ni jewe nkora jenyine ngaho niki gikorwa nshobora kuvuga ko jewe ndagikora jenyine kubera ndabafisha kama event, right? So I know, like, last month, Gary Fisse, an event. It was called Reunion 257. No. It was called 257 Culture Fair.
Mm-hmm.
And it was basically showing Burundian culture, Burundian dance, Burundian food, like things like that.
Mm-hmm.
And so for you to enter, you would have to buy a ticket. Tickets were $10 for students and $20 for adults. And that money is what we use to go buy more backpacks. But because of my age,
mm-hmm.
I would have to, like, if I need somewhere to rent,
mm-hmm.
like, an area,
mm-hmm.
I have to go through somebody bigger, you know what I mean?
Mm-hmm.
Or if I need someone to pay for example, like, the drummers in Ohio,
mm-hmm.
I have to find somebody to sponsor them.
Mm-hmm.
So, legally, like, I work by myself. Mugawa hariho, like, abandi bantu benshi bari kora afaje kwikoza.
Rero muri make ngerere gusigura avuga ati kubera imyaka yawe ufise imyaka 16 hari ibintu byinshi usanga biri ntambanye kandi bigiye mu kibazo cha Nicodème yari yabajije ntambanye uhura nazo rero uti imyaka yawe iratuma bimwe udashobora no gukotesha ikibanza cyo gukoreramwo kubera imyaka yawe ahenshi bisaba yuko ubura umuntu akuze imyaka 18 irenga hariho nkuko gutumira abatamba abavuza ingoma abagira ibintu byinshi kwakira amafaranga kugira kumbure aho yabika n'ibintu byinshi nyene bisaba kuba ukwije imyaka amategeko asaba atayurashikana rero zimwe rero mu ntambanyi udusiguriye nuko kuba ufise imyaka 16 akenshi usanga ari iyo ntambanyi nyamukuru ufise. Eka rero duhindukire kuri mama wawe ko mbura atwunganira kuri icyo kibazo nyene mama rero wewe urumvise nyene afise ingufu nyinshi yahisha afise kwizera kwinshi afise ishaka ryinshi ryo gufasha ariko iyo ntambanyi y'imyaka 16 ibandanya abandanya guhura nayo cyane cyane mu bintu by'amategeko mwebwe rero muraza mugafasha bimwe mu bintu ubona mu mufashamwo kandi mugiye kubandanya mu mufashamwo ni nk'ibi.
Bimwe mu byo tumufashamo mu bisanzwe tumufasha nko mu bintu nka byose kuko nk'iyo hari igihe aba akeneye kurya nk'ahantu ari nk'imfashanyo akeneye kuronka cyangwa kuvugana n'abantu urumva nkagiye igikorwa cy'iwanje mbwiza kumutwara ahariho hose mbwiza kumutwara kubera bijyanye n'imyaka yiwe aravuga ko ari ntambamye ariko nuko bimeze mu buzima naho aba ari ku muntu amaze kwiza imyaka ibibazo nk'ibyo abwizwa guhura nabyo kuri njye sinobona ko ari birebire cyane twavuga ati n'ibisanzwe hari ikibazo yabagije ujya mutumire wa mbere bijyanye ni ko yoba afise company niki izina giwe ikampuni izina g'ikampuni ni Backpack Payback umva niryo zina giwe gusa nuko akiri muto ataratera imbere mugabo niyamaza gukura agatera imbere niryo zina rizoba g'ikampuni yiwe azorishira hano umva kubera ikiri intango biragoye nawe urabizi intango kaba ari intango kandi ntango ifisa hihera azohera hano hanyuma azotera dahiyo kuko umugambi wiwe ahanini ni uwo gukorera muhira ntabwo ari uwo gukorera hano muri Amerika
kandi yarabihawe agashimwe nk'uko twavuze mu ntango
yarabihawe agashimwe arakora cyane urumva abantu barabitangarirwa bivanye n'imyaka yari afite icyo gihe imyaka 14 ibyo yakora umva ntibatahura naje narabikunze narabishimye kabisa kuba yari yumvira ikintu nk'icyo kuko hariho abantu benshi bahari bakuze bafise imyaka ku musumba mugabo usanga batiyumvira n'icyo ariko ariyumvira
kandi kuri iyo nshuro ya mbere mwavuze ko yashoboye kwegeranya amafaranga ashika ku gihumbi n'ayandi mu gihumbi n'amajana y'amanyamerika y'amadolari ni igikorwa kidasanzwe ku mwana w'imyaka 14
nibisanzwe kabisa
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Sabato amahoro Sabato
amahoro neza radio ijwi rya Amerika
urahura komeye
yego cyane rwose Koko ni kwa sabato Israel ndi hano mu Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Mubugano Kinyagatovu. Njyewe ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igitekerezo cyangwa icyumviro nkuko bivuga mu Kirundi. Nshimiye cyane urwo rwaruka cyangwa urubyiruko nkuko tuvuga mu Kinyarwanda, kuko urabona nka kuriya nkuko iyo abana bagiye bavukira mu hanze y'igihugu cyane cyane nko mu bigo bihugu bya kure nko muri Amerika bakurira hanze ntibamenye imico kama cyangwa imico y'ibihugu byabo, ntibamenye ururimi rwabo, ngira ngo naisha urumva ari kujya ananirwa kwisobanura mu Kirundi akasuvuga mu Cyongereza, nuko ururimi rwabo ntabwo aba arusobanukiwe neza, hari amagambo agenda amunanira. Ariko nka gutyo bagiye bahitamo kuza mu gihugu cyabo barushaho kumenya ururimi rwabo bakabisobanukirwa, harye babumva igihugu cyabo mu buryo butandukanye, ariko iyo bagisuye nka gutyo bakarushaho kukimenya, bakarushaho kumenya amateka yaranze igihugu cyabo, biba byiza. Kandi hari n'imiryango bari baturanye cyangwa imiryango y'abasekuruza babo ibitabazi iba ibakumbuye nka gutyo, iyo baje bakamenyana n'imiryango yabo nabwo birushaho gushimisha iyo miryango yabo, kandi nayo bikagira icyo bimwungura. Mu by'ukuri nagira ngo nsoza nshimiye cyane kandi nsabe kugira ngo nk'urwo rubyiruko urumva yisha ni umwana ukiri muto, umwana w'imyaka 16, ariko urumva gufasha abana mu kubageza mu mashuri no mu bindi byangombwa by'ishuri urumva ni igikorwa cyiza. N'abandi bajye baza, harimo ibindi bisata biba bitandukanye, harimo nk'abana babana n'uburwayi butandukanye, hari abari nk'abakene bantaho nikora cyangwa n'abandi bantu bafite ibibazo, ugasanga nk'urwo rubyiruko ruragenda rukabafasha rukabasapotinga. Mu by'ukuri birushaho gushimisha kandi babafashije na leta bahita ingabo mu bitugu. Ndamwifuriza rwose gukomera, kandi mama Aisha aze kubwira Aisha rwose ko n'abanyarwanda tumwifurije gukomeza kumererwa neza mu gihugu cy'u Burundi, kandi iryo terambere ari guha abana b'Abarundi. Mu by'ukuri Imana izari muhera umugisha. Murakoze cyane, ni sabato w'Inyagatovu Israel.
Murakoze cyane, sabato.
Merci.
Hama na Jean Long ku murongo wa telefone. Jean Long, turi kumwe.
Ndabaramukije cyane Oriane.
Amahoro, mahoro.
Amahoro namwe. Nuko bisanzwe ni jaro ngo kurutusi nkaba mperereye I Kigali ndera ahantu bita ku Mukuyu. Reka mbanze ndamutse n'abatumirwa. Mbanze nshimira uwo mwana ku gitekerezo cy'iwe afite, ariko mbere na mbere uburyo nashimira n'umubyeyi. Kuko umubyeyi niwe uba warakoze akazi kanini cyane ko guha uburere umwana, kuko guha umwana uburere bwiza butuma abasha gutekereza kikiremwa muntu, ko niba kiri mu bibazo ko nacyo kigomba wenda kugira icyo gifata se cyangwa nacyo kikazigeza ku iterambere. Wenda hari utubazo nka dutatu namubazaho. Icya mbere namubaza ati se nimba wenda aho ngaho ari muri Amerika urubyiruko se rw'Abarundi baba baturanye se cyangwa baba bagenda bahura na byaba baganira nk'abarimo bomba badafite igitekerezo cyo gufasha yabagira nama ki? Icya kabiri namubaza ati se wenda ko tubona nk'ahantu iwacu tuba dutuye ko kenshi na kenshi urubyiruko rwinshi ruba ruri mu murongo w'ubukene rwatabasha wenda kugira icyo rwigezo se cyangwa n'amashuri abagoye, wenda nka bakeya hano bashoboye yabagira iyihe nama ki ngo nabo babashe kwiyunganya nabo se, cyangwa nk'uwashaka kumwiyungaho ngo nawe abe yamufasha gutanga imfashanyo yamubona gute? Cya gatatu namubaza ati se uburyo akoramo ni ku giti cyiwe se cyangwa abafite abandi bafatanyije mu buryo bwo gufasha? Ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo. Murakoze Uwiteka, biteho.
Murakoze cyane Jean Long. Nawe
yego.
Rero duhere kuri Aisha, bijanye n'umuco. Sabato yashimye cyane kubona uri kuragerageza kugumya umuco w'igihugu cibarutse ababyeyi bawe, igihugu ukunda, kandi uri kuragenderamwo bimwe mu muco w'Ikirundi nk'umwigeme kiri muto ubona ushima ni nk'iki aho giriye mu Burundi cyane cyane?
Urashaka kusubiramo?
What is some of the culture appreciation you have for Burundi?
Indero. Even like ukuntu people greet each other.
Ukuntu abantu baramukanya? Indero baba bafite.
It's just like the whole language is just a form of respect.
Ati umuco w'igihugu cy'u Burundi n'ururimi rw'Ikirundi rufise ikinyabufura, guca bugufi muri make.
So that's something I really like. And it can be, you know, I like the environment
a lot. Like everybody's friendly.
Abantu barakundana ati cyuka kimeze neza.
So those are just a lot of things that I like.
Bimwe mu byukunda birumvikana urakunda imico w'abarundi ingene baganira hagati yabo muri make. Hama Jean Long yabajije kubijanye na n'ugwaruka kumbure muri Amerika bobo baragutera intege babyumvira ku iki ico gikorwa urimo muri make.
Ndavuga ko ugwaruka ngaha muri Amerika, I mean, I want to say it in English, but I don't want to sound cocky, but like a lot of my peers, they like look up to me.
Abakiri bato barashimye igikorwa cyawe kandi baragusonera kubera ibyo ukora.
Yeah, even like my teachers, like right now I'm supposed to be in class, but my teachers, they're like, no, go ahead, do your thing, work. Kwera, like they see what I'm trying to do, and they see the vision of what I'm trying to do. So anytime that I need to leave school to do something, or if I need to go somewhere, like my teachers are 100% for it.
No kuvuga ko cyane cyane nabigisha bawe barategera ibyiyumviro byawe, imigambi yawe, kandi uti baragushigikira ijana ku ijana iyo ufiso icyo uri kurakora. Uratanze akarorero ko uno munsi nko muri iki gihe wari usanzwe uburi mu ishure, ariko wabasiguriye yuko ugiye gufata umwanya kugira ngo uganire n'ijwi rya Amerika, bakwemereye kandi babishimye, baguhaye ruhusha. Birumvikana. Rakoze cyane. Reka duhindukire kuri mama Jean Long. Mama yabajije ati ibintu bijyanye n'umuco, ni muco kama nk'abana muri komorarera muri Amerika, imico usanga imeze gute, murahangana nayo imico yo hano muri kino gihugu ugereranyije cyane cyane imico yo mu Burundi? Yavuze ati hari impanuro ha ku bana bo muri Amerika ku bijyanye n'imico.
Ego hari ibintu byinshi, na cyane cyane bijyanye muri iyo myaka y'abana b'abadoresa. Usanga bitoroshye, ntabwo byoroshye kabisa. Hariho abantu usanga bakubagana, nk'uko uzi hano muri ibihugu by'abera, ibintu bijyanye n'uguhana. Umwana ashaka kumuhanisha ibihano kanaka, mugabo utamukoze ko gufate inkoni nka kumwe k'iwacu. Umva, bisaba ko urondera izindi nzira zo kumuhanisha. Guhana nka kuriya k'iwacu urumva usanga kenshi no ntabyo. Rero abana usanga hari igihe abana baca biyibagira, bakiyibagira icyo bari cyo n'abari bo, ukaca usanga abana bamwe baratakaye. Ariko nyine ni igikorwa cya twebwe ababyeyi tubwiza guhangana nacyo. Umva, tugerageza kubarera mu buryo bwose bubaho, tukabahanura, tukabereka aho turi, tukabereka, tukabigisha, tukababwira turafite iwacu, kandi iwacu hariho imico. Imico y'iwacu ni myiza. Umwana ntabwiza kwitwara uku cyangwa kwitwara uku, umwana abwiza kwifata uku. Ibyo turabikora, ababyeyi turabikora kabisa, kandi rimwe na rimwe birafasha. Naho abana rimwe usanga byagoranye, bikagorana bivanye n'imyaka baba barimo cyane n'ahantu baba bari.
Intara zitandukanye usanga zifite imico itandukanye. Muri Amerika uhangana na byinshi, harimo ibisagara bimwe bigoye kurusha ibindi.
Cyane.
Hama kandi Jean Long yabaje kandi kubijyanye n'ukuntu abana mu Burundi kumbure ugwaruka mu Burundi rushaka gukorana na Aisha. Kuri icyo hari icyo mwaba mwariyumviriye ko mukorana n'ugwaruka rwo mu Burundi kugira ngo rumufashe mu byo ariko arakora Aisha?
Turiyumvira ko abandi bana bokorana nabo nawe, ariko icyo kintu ntabwo turagitorera umuti neza, kuko ibyo apanga gukora ntabwo arabishikako neza, kuko ni byinshi abwirizwa gukora. Rero hariho izindi nzira twashaka tuzocamwo, kubera mu Burundi hariho ubukene bwinshi. Hariho abana bantu aho nikora batagira icyo bifasha, hari habana usanga bagiye mu ishuri ugasanga ni babadanije amashuri ugasanga mu mashuri bayakiriye hagati na hagati rero abo bana ariko ariga ikibazo cyabo ukuntu ashobora gukorana nabo bijyanye nko kubaronderera nk'ibintu bito bito tuvuge bibandanye ubuzima utabanje kujya hariya ku ishuri kuko ku ishuri byamaze kwanka hanyuma hari ikindi kibazo numvise yabagije ati arafise uwo bakorana cyanke ntabo mu bisanzwe ni organization yiwe nta muntu numwe akorana akora wenyine nimba hari abana nyine usanga like support
bamushyigikira urakoze cyane reka twakire n'ubundi ku murongo ihanganye Daniel amahoro neza urakoze kwihangana Daniel uratwumva
yego yego ndabumva nane nagira ngo mbaze uwo mwana ese kandi ndamushimira cyane kubwo gutekereza ubwo akomokamo none nagira ngo mubaze se mu gihe wenda azaba akomeza akarangiza kwiga ateganya gukorera mu gihugu cye cyangwa azaguma aho ngaho hasi
urakoze cyane
ikibazo ni
ikibazo ni Aisha kumbure udugaho nyine umwishura Daniel uzu urategekanya ko kumbure no warangiza amashure uzokwimuka mu Burundi kabandanisho gikogwa ivyumviro vyawe biri hehe cyane cyane ku bintu bya kazoza ingene uri kurakora muri iki gihe n'ingene wipfuza kuzobandanya ukora
Iplan yanje ni gutangura kumiyange ugaho ngomba gukura ngende ahandi hantu mu Burundi ahandi mashuri mu Burundi mugabo byari byoroshe gukorera hajya muri Nyanza kubera menyana n'abantu hajya ya mugabo nshimye gukora ahandi like at other schools what's other schools help other schools out kubera kandi kini kintu that I wanted to make known is like if I help a school in one city or one area, other schools around there, I would like them to be able to come and enjoy whatever we're bringing. You know what I mean? Kind of like a library. You know what I mean? Because a library is not for a specific person. If you bring it to a library, everyone's welcome for it.
No kuvuga ko ushatse kumenyekanisha yuko igikorwa uri kurakora kuri iryo shure muri Nyanza Lake atari ho honyine wifuza gukorera wifuza ko no kumuyandi mashure uzokoreraho uzofasha ariko kandi uti ibyo uri kurazana muri iryo shure Nyanza Lake wifuza yuko nabandi bana muyandi mashure hafi yaho boza bakabikoresha uravuze ati urashaka kugira biblioteke canke ihuriro canke cyo no kwita inyubakwa y'ubumenyi aho zana ubuhinga bw'ivyuma ibitabo nabandi bana nabo mu mashure yo hafi yaho bagashobora kuza nabo nyine bagafata bagashobora kuhigira naho nyine ni byiza cyane reka twakire ikibazo cyangwa icyumviro cya David ku murongo wa telefone David uraho neza
Oriana uracyabaho
ne turiho turashima
mu kinyarwanda baravuga ngo hobe
hobe hobe
uwo mwana rero hari icyo ndivuga kitari ugushima kugira ngo ndamushimira cyane kandi nkaba gushimira n'umubyeyi we nkuko n'abandi bagenzi banjye babivuze hanyuma kandi nkavuga nti njya numva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri departement y'ububanyi n'amahanga bagira ishami rishinzwe Afurika numva rero nakangurira n'amaleta yacu yo muri Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari na East Africa muri rusange ko nabo bagira departement ngari zikomeye zikora rwose zo kubasha kudetectinga cyangwa se kuba babasha kumenya abana nk'abo ngabo bafite abantu muri rusange n'abakuru bafite ubwo bushake bwo gufasha bakaborohereza ku buryo natwe ministeri zacu zo muri Afurika zagira departement zishinzwe kubungabunga ibitekerezo byiza nk'iby'abo bana bari muri diaspora n'abandi kubera ko iyo abitekereje wenyine hari izindi facilite wenda zimugora kubona cyangwa se akaba si wenyine hari n'abandi batari sharp ku buryo bigoye cyane kugira ngo bashyire mu bikorwa initiative zabo nk'amagara leta y'Burundi rero na ministeri y'ibanye n'amahanga by'umwihariko kugira ngo barebere ku cyo mwana atekereza batekereza ko ari we wenyine ahari byashoboka ko ari benshi bene nk'uwo muntu agiyeho bifashe cyangwa departement igiyeho bifashe abana kumenya cyangwa abantu bakuru kumenya uwo babwira icyifuzo bafite kigarura gufasha kigarura guteza imbere ibihugu byabo by'amavuko.
Birumvikana icyumviro cyiza cyane, turizera ko abari mu ntwaro bumvise akamo kawe.
Oriana kandi ka kabiri ariko kudasa nako ngako no guprofita okazio uzadutegurira ikiganiro kuri ibi bintu by'amaleta arimo kurwanya icyo gukorora inda na byose muri Alabama ejo n'ejo bundi kandi bisa n'ibigezweho muri amaleta yo muri Afurika kubikangurira abantu ko bo bazikuramo ku buryo bworoshye mu gihe muri Amerika barimo kubirwanya. Muzatubwire niba inyifashe ari uburyo itabiri itaba ari mbi batazanye rugereta nyuma mu gihe wenda nizo leta zirimo gukumira iryo tegeko zaba zirogresa zikererewe.
Ndagerageje kukwibutsa David, sinzi ko mbere ushobora kuba utakurikiye icyo kiganiro naragiteramije haciye naba ntihenze aci nk'indwi zibiri cyangwa zitatu hari ikiganiro nagize cyane cyane ku Rwanda itegeko ryo gukorora inda narikoreye ko kuwa gatanu haciye indwi zibiri twaraganiriye n'umuhinga mu by'amategeko ndaganira n'umuntu mu bijanye n'iby'amadini hama turakiganira ko cyane ku bijanye no gukorora inda ariko nk'uko bivuze hano muri Amerika hariho amategeko ariko araca mu nama ashinga amateka n'ahandi bamwe barabigwanya
kandi muri Afurika asa nk'ahagezeho nanone.
Bamwe bariko barabigwanya abandi bariko barabishigikira ni debat ibandanye ariko kumbure turashaka no kugaruka ku cyo kibazo tugasubira tukazokiganira ko ariko muri haracindwe ibintu interameje ikiganiro cyo gukorora inda.
Okay, urasa murakoze.
Kurakoze cyane. Reka ngaruke ku batumire bacu ngarutse kuri mama Waisha madame Havyarimana. Hari ikibazo cyiza David yaravuze cerekeye ahema leta ashobora kuba kumbura ariko arabakanguruka ariko arabahamagarira gushigikira imigambi nk'iyi y'ugwaruka n'abandi. Hari ibibazo ku rwego kumbure ntanza karorero nko kuri aeroporo hari intambanyi wo barahuye nazo muzanye amasakoshi menshi bari babizi yuko muje babaciye amafaranga ngahe byagenze gute kuko hari n'intambanyi z'amategeko y'igihugu usanga nazo nyene ziri mu nzira zishobora gutuma abantu bacika intege kugira ngo bafashe mu bihugu byabo. Hari ingorane nk'izo mwaba mwarahuye nazo muzanye ayo masakoshi n'ibindi byinshi mwipfuza kuzozana mu gihugu mwaba mwahuye navyo?
Oya, sinoshaka kubesha kabisa igihe twaza nta ikibazo cy'icyo ntacyo twahuye nacyo. No bashaka kubesha kweli na twarenganye neza nta kibazo mugabo uno mwaka. Twaravuganye n'abantu bo kuri embassy ya muri Amerika turabaza ikibazo kijyanye kuko umwana ashaka kugenda gufasha ama machine. Tuca turabaza ati byogenda gute kugira ngo ntiduhure n'ibibazo by'abantu bajanye na ama OBS
ikigo kijejwe amakore n'amatagisi kuri aeroporo.
Ya bashatubwira ati mwebwe mubwiriza kugenda kurondera ibipapuro umudirekiteri aba mumwandikira umudirekiteri umudirekiteri abandikire agende gusaba muri ministre kugira ngo muzoronke ibyo bintu. Rero twaragerageje kugira ama process tubona ari ibintu n'ibintu byo gukwega ibintu nk'ibyo ntabwo turabiheza. Tubona turi sinzi ukuntu nokivuga biri confused
ibintu bidatomoye cyane ariko muri kumaragerageza kudadanura mbere y'uko mugenda.
Ya urumva twifuzaga yuko bogerageza gutahura abantu ari nk'umuntu avuga ati je nifuza gufasha bakagira inzira zo kuborohereza bikiriwe biragorana. Rero nk'ubu icyo kibazo ntabwo turagikemura neza kabisa. Sinzi uko bizohava bigenda. Kwa uyo muntu yakoze cyane yavuze ikintu cyiza cyane yavuze kuko cyaciye kinkoraho ndabona uko haheze nk'indwi zibiri ndiko ndazunguruka navyo mugabo ntabwo ndarikura mu nzira.
Twizere ko twizere ko akamo David yateye amareta haba muri Amerika canke mu Burundi bagiye kukorohereza abantu iyo bari ko baragerageza gukora ibikorwa byo gufasha cyane cyane kandi twizere ko namwe bizogenda neza mu rugendo mwimirije gufata vuba kandi ko muzoshikana ibyo byuma nayo masakoshi yandi mwiteguriye kuzojana reka mpindukire kuri Aisha kandi Aisha rero witeguriye kuzosubira mu Burundi mu ndwi zibiri icyo ugo rugendo ugwiteguriye gute uzogenda utwaye iki wipfuza gufasha gute
Bumake tutogenda igol yacu ni gufasha abana bose mugabo sinziko bizoshoboka mugabo iyo ni plan yacu ni gufasha abana bose
bo kuri iryo shure
ya kubara igihe twari twagiye ni twafashije abana bose haya abana bake so muri round kama gufasha abana bose tugomba jewe ndogerageza vugane n'abana abana bariko bariga kuri iryo shure ndabe ukuntu bene biyumvira ibintu byo bene bakeneye abantu babafashe ibintu nk'ibyo ya
niza cyane none wifuza kuzogenda utwaye iki ubuko bwa mbere wagiye utwaye amasakoshi ibyo witeguriye kugenda utwaye mu ndwi zibiri n'ibiki
nico nyene na amasakoshi nabijya byuma gusa kubera shipping bazi ko shit ucari gutwara ibintu
biremere
kandi ya bira it's a problem if it wasn't for shipping party gutwara ibintu bi no mugabo kubera ayo ma shipping kuzotwara kubera yo ngorane y'i shipping kuzotwara amashakoshi n'ibyuma
amashakoshi n'ama n'ibyuma bya ordinateur urakoze cyane rwose radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi uruno munsi turiko turaganira na bamwe mu rwaruka umwe mu rwaruka rw'abarundi baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baragerageza gufasha igihugu cyabibarutse igihugu cyibarutse ababyeyi babo mu kuzana ibikoresho by'ishure turi kumwe na Aisha Ndayishimiye umwe mu bigeme baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Kentucky turi kumwe kandi n'umubyeyi wiwe Habyarimana Tausa nawe nyene ariko aramufasha mu bikorwa arimo byo kugerageza gufasha batanguye igikorwa cyo gufasha mu ntara ya Nyanza Lake aho bafasha batanga amasakoshi ku bana biga mu ishuri shingiro hamwe rero biteguriye gusubira mu ndwi zibiri aho bazotanga ivyuma vya ordinateur ivyuma by'ubuhinga bwa none kugira ngo abana b'igishuri naho nyine batangure gukoresha ibyo vyuma batangure kumenya ubuhinga bushasha ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibindi nayo masakoshi rero tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi bifuza kubaza no gushikiriza ivyumviro tuganire n'uwitwa Jean Baptiste uraho ga Jean Baptiste
muraho
amahoro neza
amahoro
uduhamagaye urihe ga Jean
aje ndi mu Rwanda
ikibazo canke cyumviye
ikibazo nasomye yuko mwa muri mu kiganiro kijanye ngo n'abana bari muri Amerika baba bakora muri Amerika rutembera mu gihugu cy'u Burundi sinzi ko cyo bari cyo nyine muri
nicyo tukiriko nicyo tukiriko turaganira hari ikibazo canke cyumviro ubufitiye uyu mwigeme canke umubyeyi wiwe kuri ibyo bikorwa byo gufasha bari kubarakora mu Burundi
jewe icyumviro fise no kumushimira cyane kuko numva arimo arakora ibyiza cyane rwose kuko bwonorwa ko ubwitiza yo bandanya rwose agashishikara kuko n'igikorwa cyiza cyane rwose
murakoze cyane
ego murakoze
ego Aisha urumva benshi baraguteye intege kugira ngo ubandanye ibikorwa urimwo kumbure hashobora kubamwo inzitizi intambanyi hirya no hino ariko bagutera intege bati komera aho icyo uri kurakora ni cyiza cyane iyo utanguye kumva benshi babyakiriye nk'uko wiyumvira iki birahindura mu byo warusanzwe wiyumvira kuri ibikorwa byawe biragutera intege wiyumvira gute
Can you repeat that in English?
Yeah. So when you get support from, you know, people here and there, they're supporting you, they're basically uplifting you, how do you feel about it?
It makes me feel good, especially being at the age that I'm at.
Dragushimish.
There's a lot of people that are older than me that I would never think that I would work with or hear from. So it's good. It feels good to see people that I don't, even people that I don't know support the cause, and it just pushes me to keep going and keep working and just keep going harder because there's a lot of people watching me. The more people hear about this, the more people are watching me, especially, like, on this radio show. There's people from different, like, Tanzania, Tanzania, stuff like that. People that don't know me. Mm-hmm. They don't even know what I look like. It's just because they support the cause and supporting me like that. It makes me feel good, and it makes me want to work harder.
Rero Aisha avuga ati biramushimisha cyane gose iyo yumvise abantu batanamuzi bamutera intege bamushigikira ntibarigera bamubona ariko bamutera intege ku gikorwa arimo cyane cyane yumvise abantu bari nko muri Tanzania canke mu Rwanda n'ahandi bamubyira yuko igikorwa rikarakora ari cyiza ati bizomutera ntunga gukomera no gukomeza igikorwa arimo ati biramujyohera cyane kandi biramutera intege Reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakira uwundi yitwa Obed amahoro neza Obed
amahoro
urahura komeye
yego na mahoro
kibazo canke cyumviye
yego ndanezero cyane no gusangira ijambo namwe muri umwanya ariko mwe na rimwe byaba bitwabaza kubera ko dushaka gushyikiriza ijambo atari bose mu gihugu cyacu kubera indwara zabaye ubu atari bose ashaka kumva icyiyumvira umwe ashaka gushyikiriza ariko muri umwanya novuga yuko kuciyumvira canje ibi urwaruka rundi bariko bakora bari mu mahanga ari kimwe mu ngaruka tuvyagiye biraba mu bihugu byacu by'ingorane kuba habaye intambara bigatuma hari abahungira mu bindi bihugu uno munsi ndanezero cyane kuba hari urwaruka rwiyumvira ko hari icyo goba ko ruturuka muri Afrika bakiyumvira kugushikaho bakamenya imico yaho bakabona n'ingorane zoba ziri mu kibano cy'abanyafrika basigaye rero ubwa mbere no kubatera intege ndababwira ko bokomeza kugira ngo ejo hari icyo babona ko cyari gukwiye kuba muri Afrika ndetse ari n'umuco baba batari bwaronke batazi imbega iwacu babaho gute hari n'ibyo bari bakeneye kuba bafise nk'imico y'ikirundi cyangwa y'abanyarwanda kugira ngo nabyo babeho babizi kugira ngo ejo nabo bazabisigira abana babo bazi inkomoko yabo nongereza ngaho kugira ngo abandi baronke uburongo
urakoze cyane Obed wari uhamagaye uri hega Obed
ndi Bujumbura mu Burundi
urakoze cyane ku ntererano yawe
ego
Aisha Obed aravuze ko arakoze ku kibazo c'ibibazo ikibazo cerekeye ibyo igihugu cyagiye kiracamo cyane cyane mu bihe bya vuba aravuga ati nk'ibibazo bya politiki byagiye bituma bamwe bahunga abandi baguma mu gihugu ati kumbure wewe kuza mu gihugu ni cyumviro cyiza cyane kugira ngo ubone bimwe mu ngorane ziri mu gihugu kugira ngo ufashe gutorera inyishu hari cyumviro ubufise kuri icyo kibazo cerekeye ibyagiye biraba mu gihugu wagiye urumva cyangwa wagiye urabona ku mbuga ngurukana mumenye n'ahandi
Oh, can you
read that in English? Yeah, so basically, Obed is pointing out political issues that happened back and forth a few years back. When you come to Burundi, you get an opportunity to see the issues on the ground. Can you just, in a few seconds, just give us your take, and then we close out?
Some of the things that I saw were just obvious. There are things that I don't have to search for, or to, like, it's not hard to see what the issues are, like, I would walk around and I'd see, like, kids just sitting on the floor or people that are, like, disabled. Some people didn't have arms, like, they would just be out on the street.
Uradutunga Aisha umwanya tubanye mu kare kare kansobanura muri make avuze ati iki bibazo ntibigoye kubona ati yashitse mu gihugu arabona ibibazo bihari arabibona iyo abana bagwaye bafite ibibazo nibi nibi ati arabibona iyaje mu gihugu ndabashimiye cyane gose Aisha ndayishimiye na mama wawe namwe madame Habyarimana Tausa mwitabiye ikiganiro cy'uyu munsi mukatubwira ibikorwa murimo mu gufasha igihugu cabibarutse ndashimiye cyane namwe mwateza amatwi abashikije ibazo n'ivyumviro na Jeffrey Mutagoma yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mugire weekend nziza murakoze
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC